Ubu naho niba mwanya w'ikiganiro giha jambo abanyamanyi radio hejuru ya Amerika mu kiganiro cyo munsi turavuga ku kibazo cy'umutekano muri rusangi cyane cyane ku mutekano mu makariti amwamwe ya Bujumbura aho abanyagihugu barabana ayingwe n'abapolisi turiheza ibintu bishobora kuba byatumye umwizero hagati y'abapolisi amwe n'abanyagihugu aba muri ayo makariti ura turaje kandi kuvuga ku bintu byokorwa kugira ngo uyo mwizero ugaruke abanyagihugu baba muri ayo makariti batekanirwe bidegembye turarabira hamwe kandi na batumire turi kumwe ukuntu abapolisi bokora akazi kabo ko gucungira umutekano badafite ubwoba ko bahava baterwa n'abanyagihugu bajejwe gukingira kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abashingantahe babiri bijunja batanga inyigisho muri za kaminuza zikomeye kandi zubashwe turi kumwe na Professeur Charles Nditije yigisha muri kaminuza y'i Bujumbura mu Burundi kandi akaba ari umunyapolitike yigize kurongora umugambwe Iprona akaba n'uwari we arongoye urundi ruhande rwa Iprona rutari muri leta. Charles Nditije ari kandi mu runani amizero y'abarundi. Mwiriwe neza Professeur Charles Nditije.
Mwiriwe neza bwana Nditije.
Murakomeye neza.
Yego namahoro bukwiye
mu Burundi. Turi kumwe kandi na Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ikomeye cyane yo muri Leta Zunze Amerika Chicago State University. Mwiriwe neza Athanase Gahungu.
Mwiriwe, murakomeye neza.
Turakomeye, muraho namwe.
Yego, turakomeye.
Bashingantahe mwese rero mudufashe kwishyura ivyo bibazo vy'umutekano mu Burundi mukoresheje kwa kuri na bwa bumenyi mwirirwa murigisha ugaruka. Dutangure kuri Professeur Charles Nditije ari mu Burundi, atubwire ibintu vyifashe gute cyane cyane muri ya quartier aho kwijabe cyane cyane aho kuva ku munsi wa Mungu hari abapolisi bakikuje iyo karti. Ibintu byifashe gute Monsieur Charles?
Ibintu byifashe nabi cyane kuko turavye amakarti amwe amwe cyane cyane karti ya Jabe isa n'umengo ni karti yatewe mengo y'umugwano kuko kuva hirya hejo abapolisi barayikikije nta muntu asohoka nta muntu yinjira. Amatradisumira mbere baragiye gusaka ibigwanisho barabibura ntitwogare ingena bugenda gusaka ibigwanisho bakabibura hanyuma agacabuza abantu yuko basohoka haba urya n'uruza kandi igihugu kitari mu ngwano. Ikindi giteye amakenga ni uko naho abuze ibyo bigwanisho batwaye abantu batari bake barenga mu matradisumira barenga 20 abo bantu bagenda rero batwara n'utuzuye baja barabanyuruza ntawuzi ko batabanyiriza ngo babice cyangwa babagire nabi. Ibintu biteye amakenga ku buryo twibaza tuti ni wa mwikeko niba abantu banka ya manda agereka atatu afite ngo mwiza bariko bagwa mu mvorero. Ibyo rero twibaza yuko leta ari kwiye guhaguruka kugira ngo ihagarike ako kabi kabishe kuko iyo nyifato y'igipolisi yica ibuza abantu kubisha bakizana itizana amahoro ntihumuriza mu gihugu ituma mbere abantu bagira umutima mubi nabo nyine kugira ati none twacane mu gihugu cyangwa nitwe mu gihugu. Mbere yo kumusaga bavuze yuko ngo abo ba bica ngo adolfe general adolfemani nshimira imana ngo umuduga nibo baturiye ngo n'impuzu zabo ngo niyo bagisanzwe kame ngo impuzu z'igipolisi cyangwa z'igisoda zirafise ikiziranga. Ibyo rero byateye amakenga cyane ku buryo twumva yuko kumusaga bari kubahunga benshi cyane batekewe n'ubwoba ukabona yuko intumbero ihari ni ukubwira ati abantu base cyane cyane bagira imyiyerekano ikomeye cyane mu kwanga icyemezo cya gatatu bagira bibonere ko. Ibyo rero tugasaba ko byahagarara ku neza y'abarundi bose n'amahoro n'umutekano.
Ibiriko biraba byose Monsieur Charles turabona ku mengo ni umwizero muke uhari hagati y'abapolisi n'abanyagihugu ku bwanyu umwizero turetse imyiyerekano ko uwavuye mu myiyerekano ikintu mwibaza ko cyatumye uwo mwizero hagati y'abapolisi n'abanyagihugu ba muri ama quartier utosikara n'ikihe. Twarumvise amakuru yavuga ko abasirikare bo baritwaye neza, amakosa muyashira hehe? Ikintu cyatumye umwizero utakara n'iki?
Icyatumye umwizero utakara mwisanzwe muraziye yuko kuva Petero Nkurunziza amenyesherejwe ko agomba kwitoza mugaruka kamwe kamushyira imbere itariki 27 z'ukwezi kwa kane abantu bakajya mu ibarabara cyane cyane ugwaruka rufatanyije n'abanyepolitike n'amashyirahamwe yigenga iyo myerekano iri myerekano iri mu mutekano ntangere mwarabone kubarimba kandi kwacu gashyama no kuhejuru mugabo twaci tubona yuko abapolisi bamwe bangu bataye umurongo cyane cyane cyangwa bitwa bakora bakorera umugabo gusoma ko bakorera igipolisi baca bakoresha inguvu zitagira uko zingana bakarasa barasisha barasa amasasu yica ibyo ato byabonetse tukabona mbere yuko harimo mbere n'abapolisi bakorana n'imbonerakure ibyo byatumye rero abanyagihugu bataye icyizere cyane ku bipolisi ku buryo twabonye yuko abapolisi bakoresha ingufu kamere ngo bariko bakora politiki yo gusumba ko bagarukanya umutekano mu gihugu kuganje ibyo ni byatumye umutekano no kwizerana bigabanuka cyane umutekano ugabanuka no kwizerana na cyane cyane kinyobwa nuko n'abanyepolitike n'abakejwe intwaro aho kuvuga imvugo ihumuriza ngo bagire bati baje hagati bamame baca bakopeza ugasanga mbere bamwe bagomba kugufiya n'intumbero y'ubwoko kandi tubona yuko kandi ikintu twoshima cyane urwaruka rwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu rwarimwo ubwoko bwose bwarimwo ibitsina byose ku buryo rero imyifatire y'urwaruka baje hamwe cyane cyane basaba yuko amasezerano yarusha yo kubahirizwa bigaje byo kubahirizwa n'intumbero nshasha ikajyanye n'uko abanyaka barwaruka rusaba amarongo rusaba kumererwa neza kubera twebwe kazoza kacu kagaze kubahiriza amasezerano yarusha kubahirizwa shingiro kubahiriza intwaro rusange ifatiye kubahiriza kateka kazina mu
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushya ntahe Charles uruhara rwabuze rw'abategetsi ka aho kugira n'uruhara rwiza hakaba abategetsi bakokeza ico kibazo ndakigaruka ko mukanya ariko hariho n'amakuru yatangajwe gihe cy'imyerekano yavuga ko hariho abapolisi bakoresheje ingufu zo murengera nk'uko mwabivuze hakaba kandi hariho n'abantu bamwe bari mu myerekano barasa ku bapolisi nabo nyene ka urumva amakosa ashobora kuba ari ku mpande zose ariko ikintu gihambaye nk'uko mubivuze n'uruhara rw'abategetsi abarongoye abandi icyo kibazo turakigaruka ko nashaka mbaze n'umushya ntahe Athanase Gahungu Professor Athanase Gahungu mutubwire mwebwe icyo kibazo cy'umwizero mukibona gute mu Burundi ndatse kumukurikirana amakuru yo mu Burundi
icyo kibazo cy'umutekano kiragoye gose kuko kirimo ibya demokrasi kirimo agateka ka muntu ikintu gikuru jewe nagomba kuraba kuko simba mu Burundi mugabo ndakubikirana amakuru y'u Burundi nuko no kuraba ico abapolisi aho bahagaze ico bavuga ku Barundi no kuraba abantu bariko baragira abo bo kwijabe arabo bo kumusaga bakurikira iki ninde abicejwe kuko turavuga abatwaye tukavuga guverinoma mugabo hari igihe dusanga twibagiye imigambwe nayo kuko imigambwe irafise abayitwaye umuntu agaheza akabaza ati none iyo umupolisi agiye kwijaba iyo umupolisi akagenda kumusaga n'ahantu wa ntazi yagiye arafise ikintu ajejwe mugabo icya kabije nagomba kubaza ubushingantahe nditije nagira mbaze neza yuko ubu mu gihe duteye ko tuguma tuvuga ngo imbonera kure none iyo yindi migambwe nta migambwe yo yobifise ugwaruka ruja mu bintu kumbure by'ukwanka bakoresheje nagira vuga ijambo violence mugabo sinzi mu kirundi ko umuntu yoca arivuga iyo yindi migambwe yo yafise ugwaruka nago ruja mu byo gutera abapolisi cyangwa gutera abantu kuko abantu bateje imigambwe barashobora kuruhanura jewe nicyo gikuru nagomba ko uwo mushingantahe yobituvugira akabivuga none ubwo gwaruka bwo kumusaga ubwo gwaruka bwo kwijabe hariho abantu kiretse abo muri guverinoma bashobora kurubwira bati uyu munsi twebwe dukurikira iki n'iki ibyo nibyo nagomba kuvuga
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko tukiri kuri wenyine Athanase Gahungu icyo kibazo ndakimubaza mu kanya nashaka mutubwire uruhara mwavuze uruhara umushantahishara yavuze uruhara ikarwa abanya politike aho basabenshi nabakokeza aho guhanura ariko nogaruka nko ku ruhara rw'abashinga ntahe bo mu makartie ugo ruhara atanazwe ahongu wagwifashe gute urabona ko hakuye kuba nk'imi ishikirano canke amanama hagati ba polisi n'abakuru abashinga ntahe bo mu ayo makartie canke mu yandi makartie yose yoba atari mu mutekano
ego ereka burya abapolisi nuko nyine ibintu bikoma bihinduka mugabo abapolisi cyewe namavuga yuko n'abana bacu ni bene wacu abapolisi botegereje kuba baduserukira badufasha kugira umutungano aho rero cyewe nibaza yuko ibintu byose aho bizoshika bikwiye kuba mu bapolisi abapolisi nabo barafise ababatwara barakwiye gutangura kwemera bakagenda bakaganira n'abakuru b'amazinagirangire w'amazone sinzi ko bavuga amazone cyangwa amateri bakagenda bakavugana n'abantu bakabaremesha ikintu cyewe nibaza yuko mu bintu byose byabaye mu Burundi kandi nkeka n'abari aba bo hanze bo makungu bazoshima je nta kintu cyanshimishije kubona ukuntu igisoda cyashoboye kubyigendamwo kubyifatamwo kuba bigitangura kibura nibaza yuko icyari gikwiye abapolisi barafise abatwara abaguverinema nibagende bavugane barashobora ni mu n'abarundi babakubisaga naho baba batera amabuye naho baba baterwa mugabo n'abarundi nibagende bavugane ntibagire bati abo bantu ntakibagiye ntakibashaguje kuko ikibashaguje kiriho mugabo dushobora kukibona gusa uciyumviriye utagiye mukavugana kandi nibaza iryo jambo rya reconciliation cyangwa ryo kumvikana ngiravuga ijambo dialogue sinzi uwumva ijambo ryiza mugabo icyo jambo dialogue rirakwiye abantu bakagenda bakababaza bati none mwebwe ikibashaguje ni iki ubu ikibashaguje ni uko kuko ubushinga nawe nitijeje kubivuga yuko abasoda baca bagendayo bati aho twatoye impuzu abasoda ni ukuvuga rero mwese nimwe mwacumuye oya nibagenda ahubwo babaze neza bati none umutekano kugira ube tubigenda gute mwebwe ibyatumye igihugu kimera nabi dushobora kubisubizamo neza gute kubisubiza mu nzira iroranye
yego dufatiye ku karorero tufatiye ku karorero kaha muri Leta Zunze Amerika ho mu gisagara cha Baltimore abapolisi eka n'abanyagihugu barabana ayingwe barasana bicana uruhara rwakozwe cyane cyane n'abashinga ntahe eka n'abashinga amateka bava muri ico gisagara mu shinga ntahe Charles Nditije mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose mwavuze ko abategetsi ahubwo bata eka batirabye hirya ahubwo bagiye barakokeza iyo nyifato akama mwotera abanyapolitike bakokezaho guhanura n'inkaka
abakwanye politike bakokeza basa na wawundi asa n'utemubwiwe abantu bamuteze umuhoro kuko bariko babiba imbuto mbi kuko kumbure bari kurira kugwaruka kwica bakavuga rumwe mugabo ejo bidushikira abana babo kandi abo bapfa n'abarundi kandi igihugu kitagira mukubura kazoza rwe bati nka muguhona izera muhongo rwaruka rero rudafise imyifato y'intumbero ibereye ndakazoza kiguka hari nico gituma twe dusaba yuko mu bisanzwe iyo hari ingorane mu gihugu abantu bagomba bwa mbere ni umugambwe uri ku butegetsi n'abategetsi babo ubu iyo aho imyirekano itanguriye cyangwa n'ubumwe imyirekano yagabanutse twibaza tuti nico gihe rero tubwira basubize hamwe baganire barabibyononekaye bazikire kuvuga ibyo bintu bizosubire nk'ubu byari kuba byiza abarongoye amakaratiye benshi baturuka mu mukambwe CNDD-FDD ba musitanteri abaseruka urwaruka ruva mu migambo yose abaseruka igipolisi abaserukira imiryango abosi bari kuja hamwe leta mushobora n'intwari gacungirwa akabatubakabwira ati nimutegure ibiganiro muvugane ingene byagenze byavuye kuki honenikaye ibiki byononye n'abandi kubivamo gute ibyo rero byarabuze ku buryo umengo ubu intumbero yafashwe ni kugira ati bo mwebwe mwarigaragambije mwarinyerekanye mwaho ikingo ca gatatu umukuru w'igihugu ubu rero naratowe ngenda bereke yuko ndabaruta yirije ni bintu rero bika gahinda kuko urabona nguma ayo makaratye abantu bagira ubwoba ko nta cyuro birenga batarashe bamwe mbere ugasanga abapolisi baraza bakarasa ugasanga baranyiruje abantu barabatwaye ntibaje bagiye bamwe bakabatora ikiziga ibiziga bukeye ugasanga baje mu iperereza ukagenda ukabarinda ko ariyo bagiye ku buryo rero umenga ubuhake kuhorahorana cyane cyane ayo makaritsiye. Ibyo rero ni ibintu bishobora kwandukira ayandi makaritsiye bikandukira mbere n'iby'intara atabikozwe kugira ngo habe ijambo ry'ihumure ibyo nagezwe gutangwa cyane cyane na leta duhereye ku mukuru w'igihugu.
Professor Athanase Gahungu, abapolisi bategerezwa kubandanya barangura amabanga yabo batatinya ko baraswa n'abanyagihugu baba muri ayo makaritsiye. Athanase Gahungu, bategerezwa kwidigimbya bakishira bakizana badafite ubwoba ko bafatwa bakatwagwa mu bibanza nkuko professor abivuze bitazwi ikintu mwibaza ko cokorwa muri iki gihe kuko ugo ruhagarara nishobora kubandanya gihe cyose mu Burundi ibintu bika abarundi baratakariza cyane cyane abarundi bato bato ikintu mubona ko cokorwa niki
amena bivuga kare igikwiye harakwiye kuba dialogue kandi turakwiye kuraba mu bindi bihugu yo bijyanye ibyo biriko biraba abashingantahe bava mu madini bava mu banyapolitiki bava mu bya leta ubu rero uko iminsi ihera niko uko umuntu avuze politiki abanyapolitiki mu Burundi utumenga agomba kuvuga abari muri CNDD-FDD bonyine mugabo jewe ngomba yuko umuntu yoraba yuko abo banyapolitiki bari bose ari abatwara iprona ari abatwara ari batwara CNDD abatwara ibigango yose abatwara madini bose barakwiye kuvuga bati none uruhara rwacu nuruhe. Igikuru nuko ibiriko biraba umuntu arashobora kubiraba akaraba ati none hariho igikwiye gishobora kwemeza yuko gusesa amaraso byemewe. Sinzi ko icyo umuntu ashobora kucishwa kuko nagira ngo ijambo ry'igifaransa nta justification y'uko sesa amaraso iriho mugabo iyo dialogue yaratanguwe nibaza yuko perezida Museveni ibyo ariko aragira mu bagomba kubifasha umuntu no kubifasha hanyuma akaraba ati none ubu abatwara amapolitike ubu bahagaze hehe bariko baravuga ijyana hanyuma rero abo muri leta nibaza yuko nabo bakwiye kugira kwemera yuko bato ibizoshingwa n'uburi karahanura bazogemera abo muri leta abatwaye izindi politike bakemera neza yuko hakaramuka hamaze igishinga bazocemera kuko naho twobiraba umuntu ashobora kuvuga ati byabaye nibi mugabo n'umuntu heje azoza agatwara atabaye muri CNDD-FDD wese azogira izo nzego hazoba izo nzego aba abapolisi abamaminisitiri abaye mugabo izo nzego zose zizogira icyo bita structure zizogira uko zitondekanye kuko zitondekanye hagize ikiba abantu bagaca bavuga rero bati twebwe ntitugomba kubyemera ibyo kuko utabyemera ni bice mu zindi nzego hamwe biba ibyemewe mugabo bibi akajagari sinugira ngo iwabo bantu bariko barafatwa n'abagize akajagari mugabo hatabaye uko kuvugana kwicara hamwe abashingantahe bagahanura abatwaye amadini bagahanura ibyo bitabaye nta kizoshobora kuba kandi nta muntu n'umwe uri umupolisi ushobora kuba se umuntu mugabo kandi uri umuntu wo kwijya byo kumusaga nta ruhusha nari mufise rwo kwibaza yuko umupolisi ushobora kumutera ibuye.
Tugaruke ku mushyantahe Charles, namwe mugire akamo muteye nk'abanyapolitike. Mwavuze ko mwavuze ikintu cyumvikana ko uruhara kugarukana umutekano ari uruhara cyane cyane rwa leta y'u Burundi, ariko nk'uko twavyumvise abanyapolitike ikaba shingantahe abarongoye abandi imboneza bose barafise uruhara. Akamo mwotera ari bashingantahe muri ayo makaritie abakuru ducimbiri abandi bategetsi barongoye imigambi itavuga umwe na leta n'amamadini ni nk'akahe kugira ngo muri ayo makaritie hose ika mu Burundi hose yagaruke umutekano?
Kuri kigenza mukuru igihugu niwe ibwirizwa shingiro ija amabanga y'ukubahiriza agate kazina muntu y'ugukingira umunyagihugu wese kandi umwe wese umunyagihugu wese agakingirwa ku buryo bungana cyangwa umwana n'ikinono kujya yateye akantu abarundi baheje kwandagura jenerali Adolphe Nshimirimana natere akamo abarundi bose ku muntu wese apfuye uwo ari we wese yaba umujenerali yaba umukaporale yaba umuhuyi yaba umuyaya yaba ikimuga ntanyagusa na nyagukira cyane cyane atishwe n'urwakarago azize yuko yaseruye ibyiyumviro cyangwa azize umwikeko cyangwa azize yuko adahuza ibyiyumviro n'imicanga uriya ibyo bintu abivuge abisubire hanyuma ararike abatwara kuva kuri kubashikiranganji nontaarikari kuva kuri baburamatari guca ku bastangeri abakuru imitumba ababwira ati fati ya mbere kugira ngo mugirishe amanama y'ihumure yo gucungera umutekano mwese muri hamwe icyo ni ikintu gihambaye cyane yobwira amakuru masha kuko nk'uko arinda kubivuga hariho amajambo ku mubo adahumuriza ingwano itanguye ahirera aho busereye mu rugo wawe cyangere mu rugo rw'undi n'abarundi bahasigara kandi n'uburundi buba buri kubirahumba twifuza yuko atangwa n'isura muri iki gihugu ikindi twamusaba ko ari we kizigenza w'inzego zijejwe umutekano basubire ku murongo abajejwe umutekano cyane cyane abapolisi ntiba uko kandi ko tukaciye ubu bikete wese ntibacishe ku buhombo na cyane cyane yereke inzego zijejwe umutekano zinyuranye amabanga zijejwe mu bisanzwe nk'urwego rw'iperereza ntitwumvire n'urwego rw'iperereza rwotunga ibigwanisho bikomeye cyane amakarashinikov amarase roketi ibigwanisho bikomakomeye kuko cyangwa bagenda gufata abantu bakamakaritsiye bakabafunga bakabica bakabasindikariza ubuzima ibyo ni ibintu bitagirwa mu bisanzwe abapolisi usanga bafuye naho mbere perezida Museveni yaza mu biganiro yaratangaye avuga ati nabonye abantu bari ku ibarabara bapfuye ati nabyo bapfurira ko ati n'ibintu bitaba ni ibintu bigira ku buryo ku mutemere aho umupolisi arasa umuntu afise ari ngaho ariko arigaragambya gusa ati n'ibintu bidahumuriza kandi bike kubiri ni amategeko agenga izo nzego ibyo nabyo nyine niwe yo bikora kandi abikora abifitemo ingufu cyane kuko kandi arabishoboye kandi baramwumvira ikindi twasaba ni uko urwaruka mwaruvuze urwaruka ubwo ari bwo cyane cyane urwaruka rw'imbonera kure birazwi yuko uhabwa imyambaro y'ipolisi ukambara n'imyambaro y'igisoda bagaca umenya uwishe uno munsi ko ari umupolisi ko ari imbonera kure cyane cyane izo mbonera kure bagiye ko badusize ku murongo niba hari urundi rwaruka nabwo rwataye umurongo nabo nyine bene umugambi n'imigambwe abafise urwo rwaruka rwegamiye imigambwe nabo nyine babahanure babuze gufata inzira y'ubwicanyi baje hamwe
mu gusozera akamo motera abarongoye amadini
abarongoye amadini barafite uruhare ruhambaye cyane icyo bita utoriki morale mu gifaransa n'abantu bumvirwa kwa mungu barasigura bakandika makete nabo nyine bafise rwaruka rero mumihari barafise imihari ifatiye ku ngo barafise imihari ifatiye kugwaruka ku bakenyezi ku bashingantahe bubatse cyangwa batarubaka abo bose nabo nyine bo bakoranya bakabaha impanuro bakabigisha ingene boba bacungera umutekano bagatanga impanuro bakavuga wese akadomo kuri tuba wese kukeza nyiguza abantu byofasha mugabo nyine mbugita n'ufite ikibindi cyane cyane leta
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika Gabriel mwiriwe neza
yego ndabumva
yego murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse
ni Gabriel umunyamabanga mukuru nkaba yamavuga iby'umugambwe ya PD ndanje kuramutsa abatumire nabashimira cyane ni Radio Voix d'Amérique kuko nshikara gutanga ijambo ku bw'ubwo amaradiyo atuye mu Burundi yagiye ku cyane kuri ubu cyane kuko twageze mu iheburo
murakoze gushima
hamare by'ukuri mu mibano imigenderanire hagati y'amakaritsiye amwe hamwe n'abapolisi yaratosekaye na cyane cyane ibyo kuri cya gihe hari habaye imyerekano mutara cya Bujumbura abapolisi bagakoresha uburyo bwose bafite kugira ngo babihagarike hari abantu rero bagiye bagira ishapu bica bituma bamwe bagirira inzigo hama bikatinyirwa n'ibyo kwa polisi baze barabatira amagrenade maze baca bahagarara barikanuye kugira ngo kumbwe nabo bivune bica bituma rero imigenderanire n'abantu bamwe bamwe mu makaritsiye amwe amwe itosekara. Ariko rero je nashaka kuvuga cyane cyane ku nyinshi baboneka kugira ngo ibyo bintu byose bihere. Inyinshi ya mbere ni rya mushinga ntaye ryo Jacques Bigirimana yavuze ayo makaritsiye n'ubugwaruka rukora ibyo bintu n'ukuri bareke guta umwanya bafate ibyo bononye ahubwo bisubiremo bigira gute bitunganya kuko abanyepolitike duhuriye mu manama tugwana mu nda bobo niba barimo. Icyo ni inyinshi ya mbere tubona nk'umugambi wa Pedere Kotere. Inyinshi ya kabiri nabo banditije nditije abifitemo uruhare rudasanzwe kuba yoheza ibyo bibazo n'umwete mu kigobe hameze agatera kama abantu kuko nibo bahamagariye mabaraba nibo bahamagariye kubaneye batera kajya n'ubuyotera kamo ibyo bibazo byose byosha bihera hantu nyinshi ya gatatu ikomeye ni ruhara rwa leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi icyarika abanyepolitike bose tugira ibiganiro atavangurwa atari nka bya biganiro biheruka batumira bamwe ibindi migambwe nka Pedere nibadutumire ibyo abanyepolitike bose n'imigambi twicarane. Hanyuma ikindi gikomeye ni ugusangira ubutegetsi nyamenye yuko ngo nuko batsinze bace bisangiza ubutegetsi bwose ari havamo inzigo y'abamwe n'abandi ariko twicarane abatsinzwe n'abatsinze abagiye mu matora n'abatagiye mu matora dusangire igihugu umwe wese agira icyo aterereye duhanurane maze twubake igihugu cyacu ibyo byose tubona nk'umugambi wa Pedere utunze ibibazo byose birangira mu Burundi. Murakoze
murakoze cyane rwose. Reka duhe ijambo Professeur Charles Nditije agira icyo avuze kuri ibyo bibazo mushikirije inyishu mubona zoba izo zotorera umuti ikibazo cy'umutekano eka n'umwizero hagati y'abapolisi hamwe n'abanyagihugu bo muri ayo makarti.
Icyo bavuga inyishu iri muri mu makarti inyishu iri mu mifato y'igipolisi muri ayo makarti none ko nabaye akarorero kwijya be baragiye barasaka ndakigwanisho basanze none basatse ndagasanga ikigwanisho bo buzabantu ko basohoka gute bufata abantu atadusiye babagiriye none bufatwa batagaciwe twagufatanye igwanisha iki twagufashe uri kurarasa uyu uwo twagufashe uri kuyaturira iki bagire dosiye hanyuma bamujyane imbere y'ubutungane hanyuma intare mfite mu gahanga asiye mwagira ni bya bindi tuva tuti ni baba ni kagashavu k'abantu bagiye imbere ngo hanze y'amanda ya gatatu ku buryo rero amakaritsiye arasomborotswa amakaritsiye mbere bamwe barirara kubera baza mu ijoro bakabatura nk'umwe hamwe mbere kubera iki batubwira bati amakaritsiye nibaje hamwe birarire ari ubwo ku bwuzi bafatanyije mbere n'abapolisi kubera abapolisi ugasanga bagarakuramo umuntu umwe urumva inyishu z'imakaritsiye inyishu n'imyifato y'abagejejwe umutekano ingene ababana bakorana n'ayo makaritsiye ni kubera iki kandi ari amakaritsiye amwe amwe aguma asomborotswa n'abapolisi kubera iki ari amakaritsiye yabaye imyigaragambyo gusumbya ayandi kandi iyo myigaragambyo yarahize niyo ubundi ikintu abantu ariko barihura cyangwa bahana cyangwa batoteza abagiye mu myereka ariko jewe mfite uruhara jewe nta ruhara mfite jewe jewe nta mudasigana nta mujerere nigeze nkigwanisho ndamubwira ntigenda wice naka ntayedure nigeze ngira na gatoya kandi ntabyo ndi kwendagira nicyo gituma umasaba abadasigana bajerere ku burangwa no kwitonda bakarangwa no kubumbatira umutekano umugabo kubumbatira umutekano gutekereza bivuga yuko ukirarira bivuga yuko umuntu ajyanye agira atwara n'umuntu utagira iteka tuhagarare twirarire twanke ko badukuramo kamwe kamwe kujya umuntu avuye mu inkwi agera akuramo kamwe kamwe ibyo rero ni leta ifite uruhare runini kujya mu kigobe no kutajya mu kigobe sibyo bituma ufite uruhare ndashobora kujya mu kigo cyangwa sinjeyo mugabo umutekano ukaba mubifashe neza ntibiva rero kujya mu nzego icyo ndashimye nuko avuga ati abatsinze amatora ntitukemera bo kwicara bakabona yuko ayo matora ariyo nkongi y'amarere ku buryo rero twokwicara tugasubira ibiganiro mu maguru niwo muti wonyine urama ukoresha igikenye
turafite n'ubundi munywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika ariko mu kurindira reka duha akanya Athanase Gahungu nawe nyine abanze yishyure kuri icyo kibazo Jene uratwihanganira atanazwe ahongo mugire ico muvuze ku bibazo bashikirijwe kandi cimvire cashikirijwe na Gabriel cereke ikuntu ibibazo vyo mu Burundi vy'umutekano vyoterwa inyisho
ikiganiro igikuru mu shinga na Gabriel yavuze nuko iyo abo bantu batwara politiki yo bahuye abatumako na Museveni batumako yarusha baragenda bakagwana munda ico rero n'ukube ico kintu kibaye umuntu acaba yibaza ibibazo bibiri none abo bantu bo mu kumusaga bubu bakurikirande hanyuma rero ibyo bintu kubera umuntu aba atashoboye kubitora ikindi kibazo gikomeye cyane ni uko umuntu agomba kubaza neza ati none abatwara politiki kuko gushika ubu tuguma twumva gusa ko ari intu FDD mugabo abatwara izindi politiki bubu ni bande bagenda kumusaga ni bande bagenda kumwica be bagahanura abantu bati tugire ibi n'ibi 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 kuko igihe cyose abo bantu batazoba bafise uwo bumvira ntuzoshobora kumvira abapolisi kuko abapolisi ni leta abo bantu badafise abantu bo mu madini bumvira biragoye hanyuma ikindi cya gatatu nabajije kuva kera ni uko ibintu biri ko biraba mu Burundi bitotwibagiza yuko aba batwara ababa muri opposition benshi baraciye muri ibyo byo kugira imbonera kure mugabo zo mu yindi migambwe abo bantu bagiye muri iyo yindi migambwe bagiye mu ishyamba baracariho kandi barafise abo bumvira ntawogira rero mu bunizi turiko turabiraba ngo yibaze gusa ngo ni imbonera kure nibaza yuko harimo n'abo bantu abo bantu bose badafise uwo muntu abajejwe ashobora kubabwira twebwe twumvire ubu turiko turavugana ibi n'ibi 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 mukaba mufise ingoro naho tubazafashwe mukaba mufise amajwi naho yatuba yafashwe mugabo mugiriwe mwumviye icyo gihe kitarashika hamwe abanyamadini haba abanyabo abo batwara imigambwe ndanezerewe cyane kuba turiko turaganira n'umushinga ntahe wo muri iponda atwaye iponda hamwe bogera bose bati ngo tugende
atanaze gahungu no kwibutsa ko Charles Nditije no kwibutsa ko arongoye urundi ruhande rwa iprona rutemewe na intwaro yo hagati rutemewe na leta y'u Burundi
navyumvise vuga umuntu wese ajwejwe abatwaye umugambwe kagenda kavuga ati twebwe icyo dushinzwe kuko umushinga na Gabriel avuze ati iyo abanyamigambwe bahuye bagahura baragenda bakagwana mu nda abo rero banyamigambwe uwo ari we wese nagende ku bantu ajejwe abahanure ibyo rero bidashobotse hamwe abo bantu bo kwijabe kumwe twabona bariko baragira ama manifestation hariho nk'umuntu wabona ariko aragira atera amabuye cyangwa aterwa amabuye mugabe ku kuntu ko gufata abapolisi bakabaho abandi bakakubose ari abana b'abarundi abo bantu bakaza kwicwa kandi ari abana b'abarundi ibyo ntibishoboka kuba kandi hari abashingantahe abo bashingantahe niwe nitwa abanyamapolitike niwe nitwa ba leta bose bagahura bakagira dialogue dialogue igakomera
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi mumenyeshamakuru uwundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Eugene mwiriwe neza mwaramutse neza murafite ikibazo cy'iyumviro mudure ku ijambo
ikibazo ndashaka kubaza ikibazo cya mbere Charles Nditije uretse yuko mwebwe muri opposition ata kindi kibaraje ishinga atari ukandika ibara inzego z'umutekano hamwe n'ugwaruka uri ku rugaruka rw'umugambi uri ku butegetsi nagomba ndamusabe abwire abarundi b'amakungu ariko batwumviriza imbonera kwezika kuri zine zonyene zambaye iteni y'igipolisi yabonye bifatanya n'igipolisi ahaje kwishyura n'abarundi b'amakungu aze kuvyumva ikigira kabiri mwaragiye mu migumuko mugi ngo mugi kwiyamiriza ikigo cya gatatu mugenda migumuko mujya guturira abantu mutira
abo mushenahe ibyo birego ntubishikize umuntu umwe urazi ko
reka mbandanye
ibandanye mugabo
araza kunyishura ntacu mwandanye mvirize ikibiro cy'uwanje
yego
uyu munsi nikibuta yuko muguma mvuga umwanya ku yundi imbonera kure uyu munsi mugezaho muvuga yuko abapolisi ariko barahohotera abanyagihugu umupolisi ari ku kazi ko gukingira umunyagihugu ari ku kazi
ko gucungera umutekano umwe n'igihugu ariko uyu munsi iyagiye ategwa amagrenade araraswa aragira iki cyane gomandabazi umuharuye iyo twavuye naho tadushike hari haraho aho umwe n'igihugu ajya akajyama haraho gusangira kazi n'agahinge none murakenyeye dusere muri zantwaro byacyagihe atamunengera muri quartier y'undi muntu mbega mubona ibintu bizogira hehe nagoma mbandanye mpanura ugwaruka gwo nyine ubwago nibwo urundi bwejo nibwikubite agashi babane yuko abanyepolitike bariko barabahenda kuko uyu munsi abanyepolitike baraguhenda bagate bigira hanze hari n'igihe mu babategeka usanga bibereye hanze nabo kahindira mwaya mabi abishye nagoma renda ndangize ndababwira yuko ibyo bintu mwahagarika nabyo mukarekana nabyo kuko nta ntambwe n'imwe mudozi uterana natwe bene cyo tumaze kubona iyo twavuye naho dushitse mureho gukanda ikibara igipolisi ahubwo ndateye intege igipolisi kibandanye nyabona ku kazi kacu nigicika intege nubwo hari ariko barapfa bishwe n'abanyigihugu bari bagiye gukingira ariko nibashishikare nyabona bakomeze kugira ngo bagerageze ibyo bose bakure ibyo birwanisho byahawe abanyagihugu batayifitiye uruhushya nagoma ndangize kandi nshimira nyakubagwasa agaco nawe nditiza ariko mwari kumwe murabiri akarore kuri Rwasa kwera abonye amanyanga yanyu mugira yarabikwiye ko muravavanura nabo aremera kujya mu butegetsi nagoma mvuga ati rero namwe nimikubita agashi kuko ntaharu nta kintu na kimwe nta n'umwe muzoshika mubyishije mu nguvu mutabikishije mutabikishije mu biganiro
ivyimbiro bishikirizwa
nimuzokwitora mwe nyene
ivyimbiro bishikirizwa n'abanywanyi biradio ijwi rya Amerika biyerekana kwa wa mwizero muke ushora kuha uhari hagati y'abapolisi eka n'abanyagihugu bamwe nico gituma rero kiganiro twagitunganije kugira ngo turabire hamwe n'abashinga ntahe bose ukuntu uyo mwizero ugaruka ijambo ni rwawe Professeur Charles Nitije hari ico mushora kwishura
ingene nishure ikina sinumvise neza izina ry'uwo muntu aje kuvuga
yitwa Eugene
mugabo umwumvi Eugene murumva yuko niya ntwaro y'igikenye ni kwa gukankama ni kwa gutera ubwoba ngo nta ntambwe muzoduterana mbega iyo ntambwe igacura abantu nta mwana n'ikinono twese turi bene Burundi ntanya gufananya gukira umutekano wubarirwa kuri bose amahoro akanuga kuri bose urumva ni imvugo idahumuriza kandi benshi bavuga nkawe ivyo avuze by'imbonera kure nuvuga imbonera kure amanama y'abakuru b'ibihugu yabaye muri aka karere amanama yabaye y'abakuru bagize ubumwe bwa Afurika amanama yabaye y'amashyirahamwe mpuzamakungu mbere na ya conseil de securite bose baravuze yuko imbonera kure zihari kandi zahawe ibigwanisho ko arizo boherako kugira ngo bazace ibigwanisho kumbere n'abandi baba bafite ibigwanisho batabifite uburenganzira ibyo twebwe turabyemera kandi isagasishwa rumuri ikintu mvuga ni uko bavuga yuko ngo amakaritie ngo atawuyajyamwo uno munsi kwijabe ku Musaga haba y'ubwoko bwose kwijabe ku Musaga nta ngwani ihari n'amahoro arasasagaye abantu barishya bakizana none ko atangwani hari abo bapolisi binjira ijoro bagatura umuntu umwe umwe barundira iki se bariko basomborosa uwo mutekano muke ko atangwani hari abantu babaye amahoro n'umutekano aruja n'uruza bw'ubwoko bwose abapolisi nibakizure bakizure ku mabarabara ntibinjire murumva niyo basomborosa iyo ntambara ibintu avuga nabyo byo bya Rwasa kuja mu butegetsi ubutegetsi ntibabuba bugiginika ntibuhatira umuntu aja mu butegetsi abona yuko yabuhawe n'abanyagihugu bamutoye kandi afise akamaro azo bamarira kuja mu butegetsi siyo nyishu kutaja mu butegetsi siyo ngorane ntibafata isitwazo twe turafise intumbero ya privé d'office turagira tuti turaja mu nzego kubera tuzemera kubera amatora yagenze neza cyangwa ntituje kubera ibinini ndasukiranye rero ibintu bitakaco bisa bisana ero utari mu butegetsi ntabari karavanye ubutegetsi ntaca afata ibigwanisho aremera agatwagwa bwatwagwa runtu agatwagwa bufasoni agatwagwa hakurije amategeko yubahirijwe mu buzima bwiwe n'umujiwe atangana n'ikinono
turafite uwundi bunywanyi w'iradio nk'ijwi rya Amerika Terence muri Beneza
Mwiriwa neza.
Murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse ya Kanya Karatujanye.
Yego murakoze cyane. Cyo naje nshaka kuvuga gikuru na mukuru. Uyu munsi kugira ngo umwigerwa ruke mu Burundi ya cagora. Uko hagati ya ntumwe ndo shaka kuvuga hagati y'abanyagihugu n'abapolisi. imusha bima makachani guatubgiya ngo wande watizume te karumpanya juu kwa wahaba ura iyo atamposi injie yo sanga adwosi wa te kani baarim mahoro muga umusi hagizu imposi injie yo umusi na mbaya tutani muga chuo nane vipakuu kikweki umusa anhoso hanga te kani muga basi tuliyo kaisi inambari kai amasuzi karabuka vipakuu iki nacho umusi ura zinhejo awanyaji kwa mijani hili wanyo tekanye baja kuwasaka mbikuwa nishwa hivu mungabu ugasanko nibangu wakashangwani mirongibi walatuwa alikuwa dinone kwa taji kwa nishwa wakatani au wangi watuwa ikuwe iliki bigenda vute ijuka zombangu watuwa iliziga mchoki kwa wigwe kwa hagati ya wapote na wanyaji hugu mwenye zezo gamuka mwenye uwari wa mkwa wiki yikaviri mamutuwa ikiziga hana uumba uumunu uumizu ya vute bigenda vute uumba kwa alikuwa kikume chani umkushu mwote
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose abashinga ntahe badufasha kwishura professeur Athanase Gahungu abapolisi bafite uburenganzira bwo kwinjira mu mazu mbega abapolisi bafite uburenganzira bwo gufata abantu bakabatwara bakakura muri iryo joro bakabakura aho bari ikintu cyokorwa kugira ngo abapolisi kuko aho bari hose abapolisi biketse ikintu bafite uburenganzira mu bisanzwe bwo kuja gusaka ikintu cyokorwa kugira ngo ibikorwa byabo ntibijane n'ivyo bindi bituma abanyagihugu eka babona ko abapolisi aribo bansi baboneke
oya mu mategeko cyo bituma jewe ngitangura kuvuga naguze yuko ijambo rikomeye ryo mu Burundi arijanye cyane cyane n'agateka ka muntu nta mupolisi afise uruhusha rwo kuja gusaka muntu adafise urupapuro kwa mu agenda akavuga ati aha hantu tugiye gusaka kandi umuntu tugiye kumusaka ntashobora gupfa kuza gutera mu nzu akinjirayo ibyo nibaza n'ukuraba ibyo abyo turiko turavuga yuko kumbure ibi biganiro biriko biraba bishobora kuba biriko biraba gusa ku bantu bo hejuru mugabo abantu bo hasi izo nzego nk'abapolisi nibaza ko dukwiye kugira kuraba yuko mu Burundi babahaye indero ikwiye y'ukumenya amategeko ajanye n'umuntu umuntu agashobora gukora ibyiwe umuntu ntagume yibaza yuko umupolisi aje abaje ashobora kumfata atacafatiye urumva rero nibaza yuko nakuva karenga itangura navuga nti abapolisi n'abindi barafise bakuru babo abapolisi bene abapolisi ntatwaba gusa n'umupolisi afite ingofero atwaba gusa bose atwaba kandi n'ubutwara ubutwara ahajejwe abashefu amazone abashefu amakomine ubu rero nibaza yuko icyo kintu gikuru cyo kubigisha uko umupolisi akora ukuntu nagira ngo uresha ijambo bita kuba umuprofesionel kujya uko abasoda bigenjeje muri ibi bintu yuko yerekanye mu makungu yuko bafite icyo bita discipline abapolisi n'abene rero barakwiye kubiraba mugabo ntibizova hamwe bizova kuri bose abapolisi ni bashiki bacu n'abana bacu abantu batwaye imigambwe abantu batwaye kwigisha abantu batwaye aho abantu batwarirwa mu Burundi bityo bita administration barakwiye kugenda n'abene bakigisha abapolisi mugabo kandi bagaca bigisha n'abantu twebwe dusanzwe bakatubwira yuko abapolisi atari abantu tubaturwanya mugabo ibyo bizoba kubera iyo ndero kubera ibyo biganiro byamaze gutangura ibyo biganiro ntibibe gusa ku bantu bakuru bakuru batwaye imigambwe mugabo bibe no mu bantu batoye kandi ibyo bintu bitabaye nta mahoro azoba
Professeur Charles Nditije inyigisho ku mpande zose nk'uko Professeur Athanase Gahungu abivuze kugira ngo abapolisi bumve ko batukoresha ingufu kandi batukwinjira mu nzu badafise impapuro zibaha ubwo uburenganzira inyigisho nazo nyine ku banyagihugu kugira ngo babone ko abapolisi bashaka kurangura akazi kabo bakakarangura atawe batojeje agateka akazi na muntu izo nyigisho muzivuga ku iki ku mpande zose
nikintu gambaye cyane ikintu cya mbere nubwo nuko bwa mbere abo bagejeje umutekano cyane cyane abapolisi batari murongo kandi si bose nuko gukora bakwisunze ibwirizwa shingiro ko nibyo biraha bituma barangura ayo mabanga baravuga mu ngingo ya 2041 yuko inzego zihejeje umutekano zishobora gukorera abanyagihugu so serivisi di peuple Burundi ntibakorera umugambwe cyangwa umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji kanaka cyangwa umutegetsi kanaka bashobora kandi kuba ibikoresho ibyo bakora byose babikora kugira ngo bakingire abarundi bose kandi umunyagihugu wese akabiyumvamo icyo bituma bazi yuko amashene yarusha bavuze ati reka dushinge inzego zijejwe umutekano abarundi bose biyumvamo kubera dukingira bose kandi yari intambwe ikomeye cyane kandi twari ko turabishika ko kubera kumbure ari abantu babatumye babayoba bakumva yuko bari bakorera umuganga watukorera abanyagihugu icya kabiri bakurikiza amategeko amategeko mu bisanzwe ko gahunga bivuze umusoda cyangwa umupolisi amasaha gusaka arazwi ntabwo uza gusaka mu ijoro butaraca nta muntu w'umupolisi yinjira muri karitsiye iri mu mutekano atamugumuka uhari mu ijoro iyo hari umutekano muko mugumuko babibwirwa n'abajeje intwaro bakaza nabonye bakorana n'abajeje intwaro kandi abanyagihugu bakabona ati kwanaka hatewe bige cyangwa banaka mu kabare bariko baragwana mugandi baduka ngo bagende mu ijoro babomora inzu y'umuntu batware naka batware rwaruka batware uyumva mu nyubutse iyo myifato itabereye na gatonya nibyo bituma bitera umudugararo mu gihugu nico gituma tugira tuti abajejwe igihugu abajejwe polisi niba bigishe bigisha abo bantu kubahiriza ibirwashingiro kubahiriza amabwirizwa n'amategeko abanyepolitike nabo nyine babigire mu ruhara batubwiye bati mwebwe abanyepolitike nimugende mu makaritsiye muhumurize mbega twebwe twogenda mu makaritsiye gute twebwe udurirwa buhongo iyo umuntu araye abarambye twebwe ubworobye umuntu ari inyegeza akibara murumva iyo igipolisi n'ubutegetsi maze guhiga nabo bakoranye kugira ngo bagarukane umwizero abanyagihugu bakari kubahigwa bagashyirwa ku rutonde ko bahagarikwa rw'abicwa murumva yuko ubwo bwicanyi umutekano muke uba wateguwe ugatuma imitima ihuha n'abahumurije ntibahumuriza imitima yabo itari mu nda nta mwanya babaha wo kujya muri ayo makaritsiye
mu kanya gatoya ishaka ndabona akanya katujyanye mu kanya gatoya cyane rwose inyigisho zohabwa impande zose mwavuze inyigisho zohabwa polisi inyigisho zohabwa abandi yo muri ayo makaritsiye n'izi
navuze yuko mu bisanzwe iyo habaye ingorane muri karitsiye cyane cyane ingorane za politiki abantu bajye ubwa mbere ni umugambi uri ku butegetsi n'abategetsi batuka muri uyu mugambi n'abandi bategetsi n'abandi bafite ubumenyi n'ububasha bwo kwigisha abo bantu ibyo rero kugira bikunde ni uko abatunganyije ibiganiro ari leta yokoranya abantu itaravye ngo nakanditije cyangwa naka kutavuga rumwe ngo ntakenewe turakenewe kuko tubiri tuvurana ubupfu umutekano wa twese yihungabanye ubungabanira bose wanda tubiye abandi tutakwibagiye kumbure umwe neza uno munsi ejo araho byo hinduka umutekano urakeneye kuri bose ku buryo rero twose abayo byarigeze kuba igihugu kiragira ingorane mugabo abantu batumye ibintu bisubira mu buryo n'abari ku butegetsi ko barahamagaye abantu baga abapolisi barahamagaye kugwaruka bati ibintu ntibihagarare kandi byacu bihagarara n'ubu leta iyo bishaka umukuru w'igihugu bishaka byohagarara vuba na bwangu nta mpusha zizorera
umutekano utagarutse mu gihugu bibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Jean Marie mwiriwe neza
mwiriwe
murasa akabazo akanya katujanye mwiriwe neza
njyewe ikibazo mfite ni kimwe
duga ku ijambo kandi ugerageze uzimye televiziyo cyangwa iradiyo yoba iruhande yawe duga ku ijambo
bo je nagomba mbaze shaje
yego
hari ikintu kimwe bamubajije aravuga ati nshaka utubwire imbonera kure zoba zishika nka zine zoba zambara impuzu z'igipolisi kugira ngo tuzimenye mugabo ituke ntacyo yigeze yishura
reka tumuja
hanyuma ikindi nacyo kigira kabiri mu makartiye amwe amwe yabereyemo imigumuko bagiye baza baramenagura amabarabara kandi ariyo yogiye azarabafasha ku bintu byo kugira ngo baze bariyunguruza ibyapa byo kugira ngo baze barakoresha ma aveni ibyo byose bagiye baza baravyiba hanyuma ubu biragorana kugira ngo umuntu ashobore no kujya muri quartier jewe ubuherutse naragiye muri quartier Jabe kugira ningire natanze ibihumbi bitanu kugira ngo nsohoke kuko bari bamfashe hanyuma ikindi nacyo niboneye n'amaso yiwanje nasanze bamaze kuba bafise nagasho bafungiramo abantu kaca ndamubaza nditije none ibyo bintu babikoze kugira ngo bifashe iki kino gihugu atari kugira ngo barabe ingene bashobora kuzohava basanga bariko bigirira nabi kuko iyo bariko barabikora bo byumvira yuko babikora neza orke naho bariko bashaka kugira ngo bateranye abanyagihugu nabo nubwo rwaruka nyene kuko ubu nabo nyene baragira ibibazo naho bakijya ntibakijya mu bandi bagende bagenzi babo baca batangura kubino baca batangura kuvuga yuko ari batanguye ibintu by'imigumuko mushiko no munsi tugomba kubaza Sharere nditi none wewe ariko ategurira iki ubwo rwaruka kugira ngo uve muri ibyo bintu tureke bijya byo kuguma bashaka baze baravuga ibintu bagomba kubyikura ko niba babwiza ukuri icyo bariko barabategurira kuko muri kazoza nta kindi kintu batariko barabategurira atari ukugira ngo bapfe kuko nta kindi kintu kiriko kiriza imbere ikindi nacyo kigira hariho umuntu yagiye mu cibitoki bamubwiye ati twebwe abapolisi dutegereza kuzohora tubica kuko nubwo twobica ntibazogira ngo baratugwanije twebwe kuko byaranse yuko nabo batwica nk'umurengera nacyo gituma jye niko ndabaza Charles nditije anyishyure kuri ibyo bibazo kandi areke kuzera bicakura
akanya urakoze akanya karagiye nashaka icyo ni cy'ikibazo twavuga ikibazo cimboneza eka abarongoye abandi mu gihe ayo makuru yo bariho abarongoye abandi cyane cyane ku mitumba barafise igikorwa gihambaye cyane rwose mushya na Charles nditije hari inyisho mu fise ndabona akanya ari gato cyane rwose umunota umwe gice muzaba mukoze
ikigo nagishuye mbonera kure none niyo zivuze ukazerekana yuko bashabaje mu bapolisi bakabarekura erega bandikwa n'icyo gipolisi bandikwa n'ubwo butegetsi wa wundi atubaruze ntiwarugora nibo babone yuko ibyo mbonera kure ari intama by'umutekano hanyuma babaje ku ntibavuge ngo berekane uberekane ubereka wabambitse iyo myambaro ubereka wahaye ibirwanisho wabibake ntibikundishwe twari twasabye yuko uza abantu bavuye hanze bakata ibirwanisho izo mbere nabo bose babifise icya kabiri ibyo yavuganye gukungwa abantu bo mu makaritie baciye amabarabara baca amabara kubera baza kubaturamo umwe none ko ubu imyigaragambyo yahagaze abapolisi barondera yika avuze yuko yagiye mu Ijabe agasanga hariyo y'ubusho nibaza yuko ico ari kinyuma cyambaye ubusa none yarahamagaye abajeje umutekano n'abapolisi ngaba abafise ako gasho ibyo bintu yarabibonye hanyuma aragenda ntiyabivuga ababerekane bahamagara abantu baberekane
reka kanya kanya watuwa hei Profesor Athanase Gahungu agiri chafuze kuri hivyo vimvire ushikirijwe n'umushinga ntahe Jamari Athanase Gahungu
oya ibyo umushinga ntahe abashikirije byerekana ibyo twamye tuvuga yuko mu Burundi bakwiye gusubiramo bakaraba ibyo biganiro biriko biraba biba hagati y'abanyamapolitike biheza bigashikira ku nzego ntoyi bigashikira ku Murundi wese kandi nagomba kubaza yuko ikibazo kigeze kubaza tugitangura cy'amadini aha bihagaze ko kugira ze gushikira abo ba iyo misore izo nkumi biteye hehe biri hehe hanyuma ikintu cyo kuraba ni uko umuntu turanezewe kumva hariko araba iyo ibiganiro hagati y'abanyamapolitike umuntu agomba ku umuntu aheza agashobora kugira agatima kikumbure ibyabaye
akanya mu shyantaye Athanase Gahungu karatujanye ariko nashaka kugushimira cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo nk'amutima ndagushimira na Professeur Charles Nditije ku kanya watoye kugira ngo tuganire kuri ibyo bibazo bikomeye cyane rwose mu Burundi turagushimiye Ingenieur Suleiman turagushimiye kandi na Fatuma Kalala yadufashije kugiranya ibiganiro ikano kudufasha kuronka amatelefone y'abantu badukurikiranye bakurikiranye ikiganiro cyacu mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese naho mukanya.